Radio Indundi Culture amakuru mu Kirundi.
Ndabaye mwiriwe mwese muteza amatwi ibiganiro vyacu kazima no makuru kuri no mugoroba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Ihadabu ry'amafaranga y'amarundi angana umuriyoni nico gihano sentare nkuru y'igihugu yarutana yarayiciriye abagabo babiri bo ku mutumba wa Gihofi zone Bukemba intara ya Burunga. Abo bagabo bompi uko ari babiri bagiriwe n'icaha co guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, basaba ko ubutungane bwokora ivyo burekurirwa n'amategeko. Uwo n'umuryango wo ku mutumba Kizingoma komine Makamba intara ya Burunga. Inyuma yaho haheze indwi umwana wo muri uwo muryango agandaguwe n'abuvuga ko ari ababanyi bo kuri uwo mutumba ku mvo z'amatati ataramenyekana. Imyaka ibiri iraheze atamuyaga nk'ubu harangwa ku mutumba na zone Ramba komine Mugera intara ya Bujumbura. Abanyagihugu baho bidoga ko kubona hari ivyuma n'insinga vyashizweho hakoreshejwe amafaranga barishe, ariko kugeza ubu atamuyaga nk'uba bafise ibiriko bibatera uruhombo. Mu nkuru y'imico kama tubashikiriza buri wa gatanu, uwo munsi tuvuga imigigo ijanye n'urupfu mu migenzo y'Abarundi. Aya n'ayandi ni mukanya
Radio Indundi Culture.
Hano makuru mugira muyashikirizwe na Kristalize Harerimana, fatikanije mu buhinga bw'ivyuma na Matiyo yabo na Yesu. Mwanumwejiye kuvyumva mu ngingo nkuru nkuru zano makuru ko ari umuryango wo ku mutumba Kizingoma komine Makamba intara ya Burunga usaba ubutungane ko bwokora inyuma yaho mu ndwi iheze umwana wo muri uwo muryango agandaguriwe nabo uvuga ko ari ababanyi bo kuri uyo mutumba ku mvo z'amatati ataramenyekana. Uwo muryango uvuga ko witwaye mu butungane ariko ukanegura uko amatohoza kuri urwo rupfu ariko aragenda. Ido nido na Egide Nahayo.
Uwo muryango wabuze umwana wo ku mutumba Kizingoma komine Makamba intara ya Burunga uvuga ko udashimishwa n'uko amatohoza ariko aragenda ku rufugu wabo. Victor Niyonzima, umuvyeyi wa Boris Niyonzima bivugwa ko yishwe, avuga ko imbere y'igandagurwa ry'umwana wiwe hari ababanyi bari bamaze iminsi bahiga kumugirira nabi hamwe n'uburongoyi wa mutumba wo muryango wari usanzwe ubako. Uwo muryango wemeza ko naho bamwe bahavuye bahagarikwa hari bamwe mubikeka ku icaha kugeza ubu bacidegembya kandi babandanya gutera ubwoba abafite ico bazi kuri ugo rupfu. Uwo muryango usaba gukingirwa n'ubutungane kuko uvuga ko abagumye baho vya matohoza n'ubu bakibandanya kugira ukuri ntikuje habona. Urongoye parke ikukira sinari subiramwe imanza ya Makamba Armand Bisesere yabwiye uruganda rw'amakuru kuri uyu wa gatanu ko dosiye ikiri mu matohoza anoko akibandanya. Yavuze kandi ko muri ayo matohoza parke ibandanye ivugana n'uwo muryango. Boris Niyonzima akaba yatowe yitavye Imana ku munsi wa kabiri w'indwi iheze dosiye yabikekwa kwicaha ikabashyize muri parke ya Makamba kuri uyu wa kane.
Ejide Nahayo, urakoze. Ihadabu ry'amafaranga y'amarundi angana umuriyoni nico gihano sentare nkuru y'igihugu yarutana yaciriye abagabo babiri bo ku mutumba wa Gihofi zone Bukemba intara ya Burunga mu ntahe y'ikibiriraho kuri uyu wa kane. Abo bagabo bagirijwe guhungabanya ubutunzi bw'igihugu aho bafatanywe amaritira 210 y'igitoro cyo mu bwoko bwa essence. Bomi uko ari babiri baburanye bemera icaha. Sentare imaze kuvyihweza yacifata ingingo yo kugurisha ico gitoro amafaranga ahezaje mu kigega ca leta. Abarungo intara ya Burunga rero baragabisha abakora urudandazwa rwa magendo baciye muri iyo ntara. Buramatari w'intara ya Burunga Parfembo Ninyibuka avuga ko gushika ubu hari bidandazwa vyafashwe birindiriye kugurishwa icamunara. Kubwiwasanga zimwe mu mvo zituma urwo rudandazwa rukibandanya gukorwa muri iyo ntara ariko ihanura bibe n'ibihugu nka Tanzania n'igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Congo. Kurikira buramatari wa Burunga Parfembo Ninyibuka.
Ibibazo vyerekeye fraude canke urudandazwa rudaciye mu mategeko ruciye mu binywabi, ubwo rudandazwa ahantu hose hari imipaka miremire nk'imipaka dufise mu ntara ya Burunga. Urazi ko dufise umupaka muremure hagati y'igihugu cacu n'igihugu kibanye ca Tanzania, tukagira n'umupaka muremure hagati y'igihugu cacu n'igihugu ca Congo ku kiyaga Tanganyika. Ibyo rero ntawo bideha hariho abantu bamwe bamwe badagendera karanga mutima ko gukunda igihugu tubona yuko bakifise yongeso y'ukugomba gukorera muri ibyo bya fraud ariko amanama kenshi arakogwa hanyuma tugakorana n'inzego zibishinzwe tukagerageza kuja turatuza iyo ngeso bajejwe intwaro bose haba ku mitumba haba mu makomine haba mu ntara mu nzego zitandukanye mu gipolisi n'abajejwe igendereza twese twarahagurutse ubu nikimenyamenya turafise ibintu byinshi byafashwe muri ubwo buryo muri ibyo ibitenge ibitoro ifumbire nabyo nyene birimo mu bikunda gufatwa ubu muri no minsi tukaba turiko turitegurira ingene bizogurisha ucamunara hanyuma nabafatiwe muri ayo madosiye baraheza bagahanwa hisunzwe amategeko hagakurikizwa ibihano ruhasha bitegekanijwe n'amategeko.
Radio Indundi Culture.
Radio Indundi kiritse na makuru yacu arabandanya bamwe mu banyagihugu baba ku mutumba na zone ramba komine Mugere intara ya Bujumbura maridoga ko kubona hari ivyuma n'insinga vyashizweho kuri uwo mutumba ariko atamuyaga nkuba bararonka haraheze ikiringo c'imyaka ibiri abo banyagihugu basigura ko bagize uruhombo kuko hari amafaranga bakoresheje kugira baronswe ivyuma bifasha guharura umuyaga nkuba wakoreshejwe bita compteur mu gifaransa bagasaba bijejwe gushiramo umuyaga nkuba mu maguru masha ubuyobozi bwa Regidezo burahumuriza abanyagihugu ko umuyaga nkuba bazowuhabwa naho buterekana ikiringo Olivye Kwizera yarakubitiye aho muri zone ramba.
Umutumba ramba numwe mu mitumba igize intara ya Bujumbura. Numutumba maze gushingwa mu ivyuma bitwara umuyaga nkuba hambavu y'ivyo bimaze gukogwa hari n'insinga ziri kuri ivyo vyuma hamwe n'utwuma dufasha guharura umuyaga nkuba wakoresheje tumanitse ku mazu yawo nkuko kwavyiboneye. Aba banyagihugu tuhasanze bavuga ko haheze igihe kitari gito atamuyaga nkuba urashigwamo.
Kubaho basingiye ipoto naho basiriye ko inshinga imyaka ibiri gombi kwira byatevye
umuyaga nkuba ntawo bakoze ikintu n'igice kiba duca tubona ko byatevye.
Uyu munyagihugu agaruka ku ruhombo kuko kuva hashinze ivyo vyuma hari amafaranga basabwe yo kugura bimwe mu vyankenerwa kugira baronke umuyaga nkuba.
Baje dufata umufise agatungo akagurisha cyangwa ufise nk'umurima akagurisha kugira arabe ko yoronke ibikoresho ashobora gukoresha mu nzu kugira umuriro niwaza ntibasange taraheza kwesta
ukuntu abenshi baguze inshinga bihutira ko umuyaga nkuba ubwirutse ariho bafashe amadeni kugira barabe ko uwo muyaga nkuba bowuronke.
Bose mu bo twayaze babona ko umuyaga nkuba woshigwamo vuba kuko bibaza ko atakindi gisigaye.
Basaba ko bohuza bagasitsa isezerano batwemere.
Dusaba ko botunyarukiriza batugirira uwo muyaga nkuba ushike.
Mu kiganiro ishirahamwe Regidezo yaheruka guha Radio Indundi Kirti umuyobozi mukuru yavuze ko ibibazo nk'ivyo hari aho vyibonekeza mu gihugu. Jean Robert Manigomba yahumurije abanyagihugu muri rusange ko umuyaga nkuba bazowuronswa.
Turivuza ko abenegihugu bose baronka amatara buraducike kuri yahangiro yuko n'imuri yiburi mu mwaka wa 2040 abene igihugu bose bazafisa amatara rero abene igihugu borema tuguma turaba ahantu hose tubona yuko akeneye amatara tuzaza kuyashira guko twe turabadandaza kubyo tugira turakurikiza ko tubona ahantu hashobora kuzana impact iboneka neza bwa ubuzima bwa bene igihugu no ku gihugu kuko n'igihugu giteza gutera imbere.
Umugambi wo gushinga ivyuma ku mutumba ramburi muri komine Mugera intara ya Bujumbura watanguye kuva mu mwaka wa 2023. Uwo mugambi werekeye imitumba 36 igize igihugu. Amakuru dukura ku rubuga rw'ibanki jeje iterambere muri Afrika hari intumwa zo muri leta y'u Burundi n'izo muri iyo banki zaheruka mu rugendo muri Nyandagaru uyu mwaka mu gice cya Kabezi aho zari zigiye kuraba aho ibikorwa bigeze. Ayo makuru nyine navuga ko imihani 2025 yo kuri iyo mitumba izohabwa umuyaga nkuba imiliyoni 26 z'amadolari y'Abanyamerika niyategekanywa gukoreshwa avuye muri iyo banki na leta y'u Burundi.
Olivier Kwizera urakoze ukwita indero y'imiyabaga ni kimwe mu vyagarutswe ko kuri uyu wa gatanu hasoze guhuriro ry'abakenyezi mpuzamakungu rigira gatandatu ry'abakenyezi b'imboneza ryari rimaze iminsi ibiri ribera hano i Bujumbura. Abo begwa bose n'indero y'abana harimwo abavyeyi abigisha abaganga hamwe n'imboneza zo mu kibano babona ko kurera ari uruhara rwa bose. Umushikiranganji wa mbere ariko yibutsa abavyeyi kwigisha abana babo kwiyumanganya byinshi na Claire ya Kankundiye.
Gukurikirana indero y'abana b'imiyabaga na cyane cyane y'abakobwa ni biri aba bantu bose nk'uko bivugwa n'urongo y'ishure yitiriwe Mutima Mweranda Padiri Désiré Amuremye.
Kurera n'uruhara rwa bose, gukorera kwisunga imico myiza. Ugwaruka rufise imyaka iri hagati y'umunani na cumi n'umunani baca babyisunga bakavuga ko bagiye nko gusenga mu isengero iri canke ririya mu gihe yitwaje mu isakoshi yiwe ijipo canke ipantaro imwegereye yigiriye mu nzu y'ubutambiro. Bavyeyi ni mugabe musuzumwe neza ko bagiye gusenga by'ukuri.
Mugiye kuri uyu wa gatanu hari haramutse hasozegwa ihuriro ryo ku rwego rwo hejuru ry'abakenyezi b'imboneza. Umwe mu bakenyezi b'imboneza akaba ari n'umuvyeyi w'abana Constance Katihabwa aragaruka kuco yakuye muri iryo huriro.
Umukenyezi ni umuntu akwiriye kwitaho indero, kubaho, gufungura neza by'abana, kubaba hafi, kubaganiriza, kubagira umugenzi kugira ngo nabo bashobore kunyiyumvamwo, bashobore kunganiriza ikibaba kibagoye mwihindagurika ry'ibihe bivanye n'imyaka baba bagenda barashikamwo. Mu Burundi umuryango wari wose urakwiye kwikwararika ibikogwa, kubarinda kumara umwanya munini kumbonesha kure ku matelefone, kubarinda ibitagira kamaro.
Nayo umushikiranganje wa mbere Nestor Ntahontuye agashira imbere kwigisha abana kwiyumanganya.
Abana batari bake baratugwarana bitavuye ku rwangara rwacu, ariko bivuye ku mfungurwa zidatomoye bafunguye hanze. Ni nacyo gituma tubwirizwa kwigisha abana bacu ingendo nziza yo kwiha indero, mu kutagenda baratoragura ibyo babonye byose, na cyane cyane ko tuzi ko nk'ibyo bagura bisosagirika bibononera amenyo.
Ibice 45 n'agace kamwe kwijana vy'abarundi bagizwe n'abana nk'uko bivugwa n'ibiro vy'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu OPDD Burundi. Umunyamabanga nshingwabikorwa na egayezwa muri ivyo biro ajejwe agateka k'abantu n'iterambere ridakumira Rosalina Hishakiye yashikirije ko uburyo bwiza bwo gutegurira abana kazoza n'ukubaho neza kwabo ari uko hakenewe uruhara rw'abakorera mu bisata bitandukanye harimwo ibisata vya leta, amashirahamwe adaharanira inyungu za politike, abashigikira Uburundi mu iterambere, hamwe n'uruhara rw'abavyeyi n'imibano.
Claire Yakankundi urakenuye, umukuru w'igihugu yarayasavye ko hosubizwa ibigo canke ibibanza vyo kwinonora imitsi n'inkino kugira urwaruka ruvavanwe n'ingeso zitabereye. Ibi vyashikirijwe kuri uyu wa kane mu ihuriro ry'abakenyezi b'imboneza ryariko ribera hano i Bujumbura ryari rihariwe urwaruka. Evariste Ndayishimiye yanategetse kandi gusubira gutanguza amahiganwa atandukanye ahuza amashure. Kurikira umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye.
Kubona abana bacu no munsi birirwa baryamye tanke bicaye imbere y'imbonesha kure umunsi wose ugahera batigeze banonora imiti, birikwa bacuritse umutwe mu matelefoni bari ku masanamu n'ibiyago byo ku mbuga hwaniro, natwe tukabareka ngo niho ngo batadutera ingorane. Sabe ubushikiranganji bubijejwe kugira ibishoboka byose mu kunagura no kugwiza ibigo by'ugwaruka kugira ngo urwaruka rwacu ruronke aho ruhurira atari ku mabaramiro y'inkuru y'akaboregwe n'ibiyayuramuto. Turifuza ko urwaruka ruronka aho ruhurira kugira ngo biyumvanemwo kandi bigishanye, bategure kazoza keza bafise amagara meza n'ubumenyi bishobora kubabera urumuri rw'ubuzima bwabo. Nosaba kandi ubushikiranganji bujejwe urwaruka n'inkino gukorana n'ubushikiranganji bw'indero kugira ngo hasubire gutunganywa amahiganwa mu mashure mu byo kwinonora imitsi, inkino z'imipira n'ibindi. Imyiteguro yohera mu mashure y'intango kuko kera twakuze biri aho mu mwaka wa gatandatu haba amahiganwa baravye urugero rw'imyaka mbere bagatanga n'icyemezo cy'ubunonotsi brevet scolaire d'athlétisme. Mu myaka iheze murazi ko amashure yaramatuta yavamwo abanonotsi baserukira igihugu makungu ibendera ry'igihugu cyacu rigahungabana. Turifuza kubona intara zihiganwa kuko bikomeza n'imibano.
Radio Indundi Culture, inkuru y'imico kama.
Hey. Mwamaze kuvyumva unaho numwanya w'inkuru y'imico kama inkuru tubashikiriza imisi yose ya gatano uno munsi tuvuga imigigo ijanye n'urupfu mu migenzo y'abarundi umuhinga yanonosoye ivyindimi n'imico yo muri Afrika Ferdinand Beramigo asigura ko mu Burundi iyo migigwa yagizwe nk'itegeko kubera ubwoba abantu bategwa n'urupfu gutyo abantu barabihanahana ariho bahava banumvikana gushinga ikiringo cyo kugandara kugira uwabuze aremeshwe ino nkuru y'imico kama twayiteguriwe na Norris Nduwimana
mu Burundi nko mu bindi bihugu bifite ico bihurira ko mu mico no kubaho kw'abantu ku isi urupfu rwamye rufatwa nk'ikiringo kidasanzwe kandi giteye ubwoba kuko gishika ata uciteze arico gituma abantu banagaragazwa n'ibintu bidasanzwe inkomoko y'imigigo ijanye n'urupfu muhinga Ferdinand Mihigo yanonosuye iby'indimi n'amayagwa yo muri Afrika asigura iyo migigwa nk'inzira yo gutsinda bwa bwoba
arashobora kuba akaryo kukugira ngo ibyo bintu bidasanzwe batebe bavyakire nk'ibisanzwe canke naho ubwoba bagerageze kubuzibukira mu bundi buryo gushikaho kumbure baza kumera nk'ababwigaruriye kuko zinavuga ngo kubumenyera bakabufata nk'ibisanzwe ku buryo butaza kuba bukibateye ubwoba
mu Burundi ibi bituma atawirengagiza iyo migigwa haba mu bantu babaye abaye haba no mu bari mu bibanza bikomeye
ivyo biriho urabona yuko no mu nzego zimwe zimwe urupfu rufise uko rufatwa urabona nk'abasirikare barafise iyindi migigwa bagira ku musirikare yashengeye rero turashobora no kuvyiyumvira nahandi
mu gusubiza imitima y'ababuze mu kibanza abantu bahavuye basezerana ishingwa ry'ikigandaro cacitse nk'ibwirizwa mu kibano kubera iki Ferdinand Beramihigo
ni kintu cinjiye mu bantu kugira ngo wa mutima bari bafise wari wahushe bwabwo babuhoshoroke arwana no muri bibiliya baravuga ngo naka ngo arapfa ngo hayima bamugandare ngo iminsi ni ibyo bituma abantu baza bakaremesha wa muntu agasubira kuba wenyene bagiye ari naho baza banazanye indemesho mu kirundi kera baza batekeye imfungurwa nizo bita ibiryazagu
mu kiringo nk'ico rero abarundi basezerana guhagarika ibikorwa bihambaye iyo hari uwitabye imana bigacika umuziro ukwanka ko bigenda nabi niko umuhinga asanzwe ari n'umwigisha mu za kaminuza abandanya bisigura
nene umushoferi afise umubabaro w'umuntu yabuze hanyuma akaje gutwara imodoka bikamuguma mu mutwe nubona ko yava asinzira akamererwa nabi ngo yagiye kurondera ubuzima n'ubundi nuko ugiye kurima yorima ugasanga aritemye nico gituma rero ikirundi cyagize kiti kwibuka uwo muntu abantu nibagandare bamusibire nkuko bavuga iryo kuba cyahambere cyari cyo kurima ahanini tuvuga ngo basibirira kurima mugaburya ibintu byose bikoresha icyuma ntavyo bakora reka no gusekura mu kugandarira umwami niho batasekura ngo ntibotera imbuto ngo nizomera none nk'ubuyobozi itera nabi kubera umubwenge yari kure hari mugasanga yaziteye ku mabuye ugasanga ziteye mu ishamba ziramwiyatsa zikaca zanka kumera
mu kubaho kw'abarundi no mu migenzo yabo iyi migigo gushika n'ubicitwaririkwa iraheze igahesha icubahiro washengeye nk'uko babyumvikanye gutyo hakihanizwa urupfu mu buryo bugaragara canke sigarabwenge ibituzo bigaruka ko mu nkuru y'imico kama izokurikira
Norris Nduwimana wakoze kuri iyo nkuru y'imico kama wari waduteguriye ari nayo tugarukirije kwa no makuru yo kuri uno mugoroba ni ku isaha 12 n'iminota 35 ndabashimire mwese mwarimo duteze amatwi yakoze kandi Matthew abona Yesu yakatuma amajo bashikira aya makuru mwarakomeje shikizwa na Kristo Alizarerimana murorani gwe mubanyu no muvyanyu murakoze.